Ibanki ya Afrika ijeje iterambere Bank African do Development yemeza ko itazokwigira heba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel asarukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganje wa mbere w'icyo gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikuru bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi.
Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs.
Ati twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara. Ayandi turiko turayasubiramwo ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo no kuguyiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye tugiye gufasha abarimyi mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara. Amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga $150,000,000 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu migambi igera ku 19 ayarenga $200,000,000 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere arengiyo mebunyoni nawe yeretse Ibanki ya Afrika ijeje iterambere aho yoshira ingufu mu guteza imbere igihugu. Moyize nkuru nziza na muvugizi w'umushikiranganji wa mbere
yeretse wasarukira iyo banki ya Afrika ijeje iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru mikuru leta y'u Burundi yashyize imbere ari naho bipfuza ko iyo banki yabandanya ifasha akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi botunganya umwimbu binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera. Yasabye kandi iyo banki ko yo raba ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu byerekeye ubushakashatsi mu by'uburimyi. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo rushobore gushikira imitahe izobafasha kwiteza imbere.
Kuva mu mwaka w'2015 amashirahamwe atari make mpuzamakungu n'ibihugu vya Buraya vyarafatiye ibihano u Burundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa, ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa. Umushikiranganji wa mbere arashimira Ibanki BAD ko itabaye nk'abandi.
Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane ingene iyo banki idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi. Yashimye kandi ko iyo banki itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze, aho muzi yuko ayandi mashyirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo u Burundi guhera mu mwaka w'2015.
Ibanki ya Afrika ijeje iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5. Igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka w'2019. Iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'igihumbi 1968. Pierre Clavé, Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.